Y Nina Dion, He's with Jamaica. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Niyo neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mundu mbere yo kugwanya ubukene mu rwaruka cyane cyane mu rwarangije amashuri kugwanya ubukene hamwe n'ubushomeri leta y'u Burundi erutse ufata ingingo yo kwandika abarangije amashuri bataronka akazi n'igikorwa kizomara indwi kiba kizotangura ku munsi wa gatandatu. Iyo ngingo rero iri mugambi washikirijwe na leta y'u Burundi nshasha yo kwitaho urwaruka kurushiriza. Bega uyu mugambi uzotuma koko urwaruka ruronka akazi canke uzotuma ubushomeri bugabanuka mu rwaruka mu Burundi. Bega izindi ngingo zojana n'uyu mugambi mwiza zoba ari zihe? Uruhara rw'abagwiza tunga goba uruhe mu kugabanya ikibazo c'ubukene? Bega urwaruka rwo rufise uruhe ruhara kuri ibibazo byose? Rero uyu munsi tugiye kuyaga na bamwe mu rwaruka eka nabashinga ntabakurikirana hafi ibibazo by'ubushomeri mu rwaruka mu Burundi. Turi kumwe na Lionel Remesha akaba yigisha muri kaminuza yitwa Alliant University ikabiri mu gisagara cya San Diego aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muraho Lionel.
Ego ndahangayeza Frederic.
Turi kumwe kandi na Pascal Emendwimana akarongoye ishirahamwe Ministere Africain de Compassion akaba nawe nyene akurikirana hafi ibibazo by'urwaruka rw'u Burundi ibibazo bijanye n'ubushomeri. Akaba rero turi kumwe ngaha ari i Bujumbura mu Burundi Emi Pascal Ndwimana. Muraho namwe.
Yego cyane turaho kandi turanabaramukije natwe.
Turi kumwe kandi na Jado Ninziza akaba ari mu rwaruka rw'u Burundi wewe akaba ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Muraho Jado Ninziza.
Ngonanje
da hai mwiriwe yonere Pascal nawe kwa kwinjiriza ijwi ry'Amerika abari hose kwisa. Reka tutarinzira rero kubatesha kanya dutangira kumushira ntahe Jadon nziza iyo nkuru mwaraye mvise eka yukuntu leta y'u Burundi yekwitaho urwaruka ibikorwa eka igikorwa cyo kwandika urwaruka ruri mu shamiri kizotangura ku munsi wa gatandatu. Mbega uyu mugambi mwawakiriye gute Jadon nziza?
Ego murakoze cyane. Umugambi nawakiriye neza bose. Umugambi niza mgandi tomoye ko dushaka ko igihugu cyacu gitera imbere bizateza imbere urwaruka. Urwaruka ni urwako ariwo mushinge w'iterambere w'igihugu kuko twarabonye abantu iyo bashaka guhumbanya igihugu cyangwa kugira ibyo bakora bitagenda neza bahera ku rwaruka. Urwaruka rurafise akazi ukaba ari ku marigara n'ibyo usanga kumva kuba ibintu usanga abanyepolitike bashaka kugira nabi cyangwa bafite imigambi yabo idatomoye usanga batumbera uwo rwaruka udafite akazi. Kubona rero leta mbyeyi yacu leta nkozi yumviriye umugambi ibaza ko ibintu byiza turabe turindire cyangwa duterere natwe ibyumviro ingene uwo mugambi urangurwa neza kugira ngo uzaniye amatunda ameze neza zoteza imbere ugaruka rwacu.
Tukiriwe kuri wowe nyine Jadon nziza subwa mbere nk'amareta mu Burundi yitaho ikafasha imigambi yo kwitaho ugaruka, ariko ikibazo cy'ubushomeri kikaguma kiri hejuru. Hariho akizera ko ibi bizoba bitandukanye n'inkingo zigeze gufatwa muri kahise.
Jewe ndafite icyizere ko ubu hazoba itandukanyirizo n'ibyakorwa mbere. Urazi nko mu minsi iheze leta yarashyizeho banki igeje ugwaruka imibaze ko yitwa bije barayuguruye icyese izoha ingurane ugwaruka kugira ngo runganye ruje mu byashara. Ibaza ko tatubona ntakigoretse kubushikiranganji bigendere n'andi makungu akigoro bwakoze gutangwa kwegeranya ugwaruka kugira ngo yigishe ga ibiki kugira ngo harimo ruce rubaha ingurane. Nibaza ko ibintu bikorera genda itandi pare tati nibaza ko bizobyica bivuyemo singira akabanza yoteza ugwaruka.
Pascal Aime Pascal Nduwimana muri Bujumbura mu Burundi n'ahama telefone yagoranye twashoboye kubona mwebwe kuri WhatsApp ikintu mwebwe mubona ugwaruka rwakiriye gute iyo ngingo.
Yego cyane, reka tunabashimire ariko kandi tubabwire ko nk'uko uyu muvandimwe yarabivuze ni ingingo yashimishije ugwaruka ndetse idanashimisha n'abavyeyi kuko ni nk'ubwa mbere haba rero na leta ivuga ati reka twiyumvire ugwaruka kandi byo kuri murazi ko turi muri leta mvyeyi kandi nkozi. Rero baravuze bati burya ugwanya ubukene ko murazi yuko twaraciye mu bihe bikomeye cyane aho basanga abantu kumbure banitana abansi cyangwa bakavangurana bakagira ibintu vyikumira. Rero aho rero twari tumaze igihe rero turiko turigishwa ugukunda Abarundi igihugu baravuze bati umwasi wacu noneho n'ubukene. Rero ati ko Abarundi ati nk'abenshi ni ugwaruka rero tuwugwanya rero ubukene ati n'umuntu akora. Rero twarashimiye igi leta yo yanafashe ingingo ati reka turabe bano bajene baba barahejeje amashure ati batati batararonka akazi ati biyungunganye nibishingire amakoperative amashirahamwe hamatire ati nayo ikifashe. Rero vy'ukuri ugwaruka ruranetrewe cyane mbere vy'ukuri turi no mu bihe umuntu avuga ati bino bintu mbega byari hehe mugabo rero turavuga tuti kimwe cyose kiri ati n'umwanya wacu vy'ukuri Abarundi barafise icyizere ugwaruka rurafise icyizere.
Tukiri kuri wenyine Aime Pascal Nduwimana kwandika ugwaruka byonyine ntibishobora kuba byoha ugwaruka akizero katazovamo ikintu kinini cyane rwose gashobora gutuma ugwaruka rwizera ko rugiye kuronka akazi. Ariko murazi ko kuronka akazi bisaba uburyo bwinshi cyane rwose uburyo na leta y'u Burundi yoba idafise.
Oya uravye mbere ibi bije mu gihe uravye nko mu makomine yose abajene bari barafashe umwanya baja mu makoperative ibirongoga ntibije kutera intege canke kuza no gukangura abandi kuko uravye baravuze ko hazoba uburyo buri komine izoronka hanyuma ibyo rero bikazosaba yuko ugwaruka bazofata umugambi ati tuce hamwe buri komine yose turi no mu ntara zinatandukanye hari komine cyangwa intara usanga ibiyibamwo ari uburimyi ari ubworozi ari kawa cyangwa ari ibintu byo kudandaza cyangwa ibi cyangwa ibindi. Rero by'ukuri twari tunamaze imyaka itanu haje uyu mugambi w'amakoperative nk'izisangwe uravye kandi wazisangamwo abajene bari mu makaminuza canke banarangije aya mashure yabo. Rero ibi rero si ukuvuga ngo ni uguhangwa icizere kitari cyo oya kandi turavye nk'iyi leta uravye umwanya imaze turabona ivyupfuka kweriko ibishitsa ibikora rero kandi baranatubwiye bati ugwaruka menya yuko iterambere riri muri mwebwe nyene name n'imwungunganye iga ibintu byize utuza uvyigisha abandi ubikore rero kandi twarabonye ko burya hani wacu tudafisa bajene kandi banacyubwinde kandi babanyenkomezi rero turabona ko batufatiye umwanya bati tubaje imbere kandi ati tubashigikire jewe no vuga nti ntabwo ari cizere kitazoshikana turabaremesha yuko atabwo
Professor Lionel Remesha mura menyere cyane gose ibintu byerekeye kugwiza ubuzi ikagutanguza utanga amashira hamwe n'intwanonosoye ikintu mwibaza ko kizova muri iyo nyingo n'ikihe iyo ngingo n'ingingo ishaka kumara reka gutuma ubushomeri mu rwaruka urangira turatwiga ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka ruheje amashuri si mu Burundi gusa ni ikibazo kiri ku isi hose no mu bihugu rutura nka Amerika icyo kibazo kiriho
ego cyane murakoze cyane Frederic ko mico kibazo ikibazo cy'ubushomeri cyo rwaruka ni ikibazo gikomeye cyane kandi gifise intambamyi zinini cyane kubera iguma ciyongera urabona abanyeshuri baheza amashuri ni benshi ugereranya ku buzi butangwa ku mwaka no kuvuga yuko amamiliyoni y'ugwaruka henshi ku isi bataronka akazi muri uyu mugambi Burundi bwafashe bwo kubanza gufata kurondera igitigiri kumenya igitigiri ni itanguriro ryiza kubanza ukamenya ku rwego rw'igihugu igitigiri cy'ugwaruka rwifuza kuronka akazi ariko rutaronka akazi bagatangura bakaruharura kuko uravye n'ibiharuro batanga tuvuge nko muri banki y'isi yose World Bank uravye ibihugu byinshi biri mu nzira y'iterambere kenshi ibiharuro berekana ibiharuro bitoyi ariko ni kubera kenshi ugwaruka ntibaharura ugwaruka ruri mu ishuri nago nego bagwifuza kuronka akazi ariko bagize uyo mugambi rero bakabanza akabona urwaruka ugwa ariko kabona igitigiri niho rero boca batangura kugira kuri iyo kuri byo bitigiri barabukungene bashobora gutangura kugabanya ico gitigiri cy'abadakora bashobora nk'ubu kuvuga bakabigisha ubuhinga bakabigisha ama training bakabigisha indimi bakabigisha ubuhinga bwo tuma ni n'amahinguriro ashoboye kuza mu gihugu ashobora kuronka abantu akazi
muraze ko kumenya igitigiri ari ibintu byiza cyane rwose Professor Lionel ikiringo nacyo cyatanzwe cy'indwi imwe kugira ngo batorokanye ugwaruka rw'abashomeri rwarangije amashuri ni ikiringo mubona ko gikwiye
icyo kiringo kirashobora gutanga ibitigiri ntangamarara ariko byoba byiza babandanije kuguma begeranya ibyo bitigiri by'ugwaruka urikororandira akazi ndibaza yuko bashobora kuzobandanya bakurikirana ibyo bitigiri kuko ikibazo cy'ugwaruka rudafite akazi ni ikibazo giteye intambamyi cyane cyane ku isi hose na cyane cyane muri Afurika kubera ibitigiri by'ugwaruka muri Afurika ruzotera guyongera bavuga yuko nko mu myaka mirongo itatu igitigiri kizoba cyamaze kuba ugwaruka imiliyoni 830 ubu ugwaruka ni miliyoni 430 urumva uko kongerekana kugwaruka kuzokena yuko bateza kubaronsa akazi urumva ni migambi isho itezo kuba ari migambi atari y'umwaka umwe imyaka ibiri ariko ni migambi nk'imyaka 10 imyaka 20 ibihugu bitegereza kuronderera kazoza kaba kugwaruka muri icyo gihe rero hariho imigambi myinshi leta iteza gufata kandi igafashanya hamwe n'igisate cy'abagwizatunga abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakagerageza bagakorana n'ibihugu bibanyi bagakorana n'ibihugu byo hanze bakagerageza gutuma abanyamitahe bazana imitahe n'amahinguriro kugira babafashe gutanga akazi kugwaruka indani mu gihugu.
Muravuze ikintu gikomeye cyane gose, uruhara rw'abagwiza tunga ni uruhara ruhambaye cyane gose, kuko twabivuze ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo kiri ku isi hose, ni ikibazo naho leta ibifise ingoga eka gushaka kwinshi, ni ikibazo kitoroshe kurandurana n'imizi munshi anahe. Jado nziza kubwanyu, abagwiza tunga bugira uruhara uruhe mu gushikira nyingo za leta?
Nibaza ko abagwiza tunga bafise uruhara rukomeye gose mu gushikira leta, kuko uwo mugwiza tunga ufise umugambi w'ikintu runaka uri kurakora, ubwe uri kurakora nk'isukari, uri kurakora ibindi bintu, ivyo bintu bishobora kuzodandazwa cyangwa bigende hatari abantu bobigura. Nibaza rero ko abagwiza tunga bagwiza gufata iya mbere bagakorana na leta kugira ngo bagwize sirikirasiyo y'amahera, kuko bavuze ngo buri mufuko wose ugire amahera, buri mufuko ugira amahera, niho nabo bagwiza tunga bashobora gutera imbere. Nibaza rero ko bagwiza kuraba ingene bufasha leta muri abo nk'ubu bahereye ku biharuro 150, nibaza ko bakiri bake gose. Nibaza rero ko resetere prive z'abagwiza tunga zigwiza kuza, ko ubundi twabonye ko umugambi uri kurafatwa umugongo na OIM, Organisation Internationale de Migration, na Africa Development Bank, kiri gikorwa wisanzwe abagwiza tunga b'iwacu y'Uburundi bagwiza gufata mu minwe kugira ngo bateze imbere urwaruka. Nibaza ko genze neza kujya uko narinda bivuze, abagwiza tunga nabo dusanga ibyo ariko barakora ibikorwa byabo bigenda neza, dusanga twese tuko turatera imbere. Bacu usanga desordre sociale, ibintu by'ubusuma, ibintu byo kubona abageni bacu birirwa baragwa mu manuze mu mamere mediterane ngo bajya kurondera ahari imeze neza muri Europe bigabanuka, ivyo kuja tura mu budundi.
Muravuze uruhara rukomeye cyane rwose rw'amashyirahamwe mpuzamakungu, eka na Banki ya Afurika yatangaje ko igiye gukorana eka na n'urwaka rw'Abarundi bari muri diaspora kugira ngo rurabe ko rugira intererano rutanze mu byerekeye kugabanya ubushomeri mu rwaruka. Ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Nawe mushyirantahe Aime Pascal Nduwimana, uruhara rw'amashyirahamwe eka rw'abagwiza tunga cyane cyane, murubona gute ikintu gukora kugira ngo ruterere umugambi w'ukugabanya ubushomeri mu Burundi nk'uyo?
Ego cyane, burya rero aba bagwiza tunga nabo barakomeye cyane, ko uravye n'ibikorwa byabo nk'ubu turavuga ko hariho aba bagwiza tunga usanga baba banafashije cyane. Tuvuge mbere tutanze nk'izi za FOMI, twaba nk'izi za BRA n'ayandi makampuni, usanga afite abantu b'abajene benshi cyane rwose. Rero kandi ni na byiza kuko murazi ko banaronka utuntu uvuga nti ni uturusho, aya ma exoneration. Rero burya iyo bafashe bati reka tunagwize amakampuni ajyanye n'ibi cyangwa ibindi, birafasha cyane ingene aba banyeshuri usanga baba bararangije amashure atakazi, hanyuma ugasanga babahaye akazi. Kandi burya iyo habaye ibintu by'amakampuni mu mareta, uca usanga mbere bijya bintu mvuga nti nk'ubukozi bw'ikibi, kuko uraze abajene kenshi usanga banatwagwa n'ibi cyangwa nk'ibindi, kuko usanga barihebuye badafise akazi. Rero ni na byiza rero yuko burya abagwiza tunga ko buzana iyi mitahe, hanyuma rero bakavugana na leta ikabaha ati utwo turusho, ati turatubahaye, ariko namwe rero ati tanga ubuzi. Rero ibi rero turatera kamwe mbere twebwe ku bagwiza tunga baba bahani ubacu canke abo hanze, nk'ubunye turi no mu mutekano ukwiriye, n'ibyo mwese ngira ngo mwana abonye baba bo bavandimwe bari hiyo, ubunye umutekano uri no mu makomine yose. Rero ibiro byofasha cyane mu mujyi umugambi wuko kumbure ugupunguza igitigiri cy'abashu cy'Amerika byofasha cyane rero twebwe turanatera kamo na cyane cyane aba bacu bari hanze nk'aba aba bantu kandimwe ko bofata umwanya wo kuzobwira abantu bati nyabuna nyabuna iwacu naho kuko burya iyo turose nk'abigisha ba kaminuza hiyo burya ni ubuntu nibakwe kandi burya tukanabishimira Imana kuko iyo ariko adigisha onyaguma avuga ati yo mvuka nanje rero burya twofata kanya rero hakaba ugukundi wacu tukakundisha abandi abanyamitahe bati ni mu bijani wacu turabona ko kumbure ugutanga akazi ukugwanya ubushomeri ko byogabanuka
yego professeur Lionel Remesha uruharango bagwiza atunga ni rumwe mbe hari n'ikintu bagwiza atunga abo korerwa kugira ngo bagwize ingoga zo guhakazi ugaruka hari ibintu bimeze nka incentives ibintu byo kubatuma bagira ingoga zo gutanga ubuzi mu wa jeune byo korwa cyane cyane na leta y'u Burundi
ego cyane ikintu cy'ambere ni kubashikira no kuvuga yuko abagwiza tunga ariho ama company menshi ngo nga muri Amerika hari ama company manini ashobora kuza mu Burundi no muri Afrika asanzwe ari no muri Afrika akorera mu bihugu byinshi byo muri Afrika ariko ashobora no kuza no mu Burundi ariko ikintu cya mbere nuko twohimiriza nuko leta yo yashikira bakayashikira bakabwira icyo tuma baza nko kuzana imitahe yabo muri Afrika mu Burundi barashobora nk'ubu kugabaniriza amatagisi ayo makampanyi bakabaha ibyo tuma bifuza kuza kuhagirira urudandazwa ariko ikindi nacyo leta ikwiye kugira nuko kugira iza n'abanyamitahe benshi urazi n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere cyangwa byateye imbere cyane mu myaka yahera baragize iyo migambi yo kuzana abagwiza tunga bongera bagira n'imigambi yo gutegura urwaruka rwabo cyane cyane nko kubigisha icyongereza kuko nk'ubu uzanye nk'abagwiza tunga bo muri Amerika ama kampani yo muri Amerika abakozi babo bifuza ko bavuga icyongereza kugira bumvikane aho rero hariho rero imigambi leta ishobora kugira muri izo nyigisho bashaka guhugwaruka bagashyira mu nyigisho cyane cyane kwigisha icyongereza ejo bundi mu gihugu cya Angola barafise iyo migambi nabone bariko baragerageza gutera imbere bariko bakorana cyane n'abanyamerika ubu rero bagize umugambi nabone wo kwigisha icyongereza cyane ugwaruka kwabo hamwe n'abakozi babo urumva icyo cyonafasha muri uyu mugambi leta y'ukuzana abagwiza tunga ariko cyane cyane n'ugwaruka rubishoboye nagone bagatangura kuza bariga icyongereza bakigisha icyongereza kuko ugwaruka rwinshi rurafise ubumenyi bamaze kuronka bize mu mashuri bahejeje ngaho muri kaminuza ariko byiza bongeye ko icyongereza birabaha nabone uburenganzira bwo kujya gukora mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya mu Uganda ibyo rero byofasha cyane
icyo ni cyimbere gihambaye cyane rwose gutegura urwaruka n'ijambo rikomeye mushikirije aba rero mukuru ha izo nyigisho z'icyongereza kanatsinda urwaruka mu Burundi muri iki gihe cyane cyane uruhejeje nka za kaminuza naho rutariko rw'icyongereza bidamaze kwigaragaza ko icyongereza bashobora kukivuga tukiri kuri icyo cyimbere nyine cyo gutegura urwaruka professeur Lionel Remesha hari ukuntu basha ugwaruka nago nyene gutegurwa kugira ngo iminsi yose ntirwizere hanze cyane cyane kuri leta rugashora kugira nk'ugu n'ikintu cyo guhindura nk'ivyimviro ukamenya ko akazi atari leta gusa akazi atari naka ushora nuko kwiga umugambi mubona ko uwo kugira akamaro haba ikintu abakiri bato bashaka gutangura kudandaza canke ika izindi kreno zose ibindi byose bintu bishoboka umuntu avyize kujya abavyiga mu gutangura kwingunganya mu kazi icyo kintu urwaruka rwo gishika ko gute izo nyigisho canke guhindura ivyiyumviro kutazera iminsi yose amize kuri leta byogenda gute urwaruka rwo kwigishwa iki
ego icyo ni kibazo ciza cyane urwaruka ukungene bakwiye no gutangura kubutegura cyane cyane mu mashuri yisumbuye nuko kenshi bamenyereje ugwaruka yuko iyo umuntu akiri mu ishuri adategezwa gukora kandi akongera kiga. Ikindi naco nuko benshi bifuza bahejeje amashuri ko boronka akazi, akazi ko kwica kuja mu biro cyangwa akazi bifuza akazi kama service cyane. Ariko igikuru nuko umuntu akiri muto akiri ugwaruka nuko akazi akariko kose atogasuzugura. Akazi kose gashobora kumwinjiriza amahera ntagasuzugure kuko arashobora no kugahindura akagiramo urudandazwa. Tuve nk'ubu urwaruka rurashobora kwiga rugeze amashuri ariko ugasanga rurafise rwarize n'imyuga. Imyuga tuvuge nko kuraba ukugira imyuga nk'izo kubaza canke kugira iby'amatara ya electricity canke amazi abubaka. Ibyo byose ni imyuga ikomeye cyane umuntu ugwaruka rwinshi wiga ariko ariho n'abandi baheze amashuri ubwo bakaba barize nk'ibintu byo kudandaza hanyuma ariko bagacabura icyo bakora ariko barashobora kuja hamwe n'ubwo gwaruka rundi rw'izi myuga bagatangura business hamwe bagatangura ishyirahamwe hamwe kuko ishyirahamwe urashobora kutuve nk'umwe yarize ibyo kudandaza uyundi nawe akaba yarize nk'ibyo kubaka barashobora kuja hamwe bakagira ishyirahamwe ryo kubakira abantu hanyuma uyoyeze akazana ubumenyi bwo kumwe nashobora kudandaza bakavuga ibyo bakora bagashikira abantu uyundi nawe akazana ubumenyi bwiwe mu kwerekana ibyo yubaka n'ibyo akora. Icyo kintu ni ukugihimiriza cyane yuko ugwaruka ntirube nyamwigenda kuri urashobora kuja hamwe rukumvikana bagatangura kudandaza ariko na leta turifuza yuko nayo nayo yafasha kuborohereza gutangura ama business
n'ezinkayo. Twavuze guha kuvyerekeye gutegura urwaruka mushya ntahe jadon nziza hari ukuntu urwaruka rushobora kunkigisho zijanye n'ukuntu rwonyine rwotangura kwikorera utwabo kugira ngo barabe nk'ibintu nka service eka ibintu ashaka gukorera abanyagihugu kugira ivyo bintu bivemo umutahe ugatangura nk'ishirahamwe ryawe cyangwa ugatangura ikintu mubona abantu bose bakenera mugatanga iyo serivisi kugira ngo ariho tuvuga ko ariho ngutangura ibyimvira byereke bijanye no kugwiza itunga ibyo n'ibintu bishoboka mu Burundi mushyana ni nziza.
Murakoze cyane. Icyo ni ikintu kiri akamaro gose niko muravuga mu Burundi cyane no mu bindi bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika cyane cyane mu bihugu by'Ifaransa uko maze kubona nuko sisteme ya education yigisha kenshi ngo ujya mu ishuri wige nk'amanota meza hanyuma nuheza urondere akazi. Tukaba tuzi ko muri iyi minsi rero leta itangaja ubuzi bwinshi nta buzi bwinshi buhari usanga ari kamwe kamwe nk'umuntu apfuye cyangwa umuntu agiye hanze nuje usanga amaposi aboneka none muri make nta buzi leta nta bishyirangaja ubuzi rero bwo muri leta mu isanzwe nta buhari kugira twuva ngo abajene bacu baharonke nuko abarenge developa changement de mentalite y'abajene bacu kumva ko bariko bariga mugabo babwirizwa kuraba ingene abato leta gusanga nizohakazi ahubwo tukaraba leta nayo nyine igafasha kudevelopa mu zindi sekitori prive kugira ngo urwo rwaruka rushoboye kuronka aho rushobora gukora mugabo rwaruka nyine nabo nyine uriko ruje kuyiga rukaraba ibintu bikenewe mu micungararo y'igihugu. Igihugu gikoresha iki? Igihugu gikoresha amasabune, gikoresha ibintu bitandukanye mu nzu ibiki, bakaraba ni gute igihugu cyonyine nyine cyo byikorera, ni gute urwo rwaruka rwoje hamwe, ni gute leta n'abagwizatunga buraba ngene urwo rwaruka rwoje atari aya maposite tumenyereye ngo bya kwigisha kuvura ja wiri bakaraba ibindi bintu ugwaruka ishanjema de mentalite irakeneye rwose ugwaruka kumva ko ntari ko ndiga ngo nshi ndo nk'akazi ahubwo niga nzirondera akazi ahubwo najewe nangaje mpakaza urundi gwaruka cyo kintu kirakeneye rwose ko tukinjira mu mitwe y'ugwaruka rwacu.
Ego me mushikana he Emmy Pascal Nduwimana mu Burundi nkuko tubizi ubushomeri buriho nkuko buri ahandi hose mu rwaruka ariko hariho urwaruka usanga rwiyunguganya nkuko twabivuze ugasanga rutanguye nka business naho kenshi na kenshi usanga rufise nk'umutsindo wa licence muri mu vyerekeye ubutunzi nka economy ugasanga nk'urwaruka bamwe muri bwo nubwo rwaruka bari mwuganije batanguye nk'ibintu byo kushinga kabare restaurant ivyo ugasanga biragenda neza cyane rwose hari ibintu mubona nk'abajene botangura kwikorera utwabo mu Burundi byo tuma kuzera inze bigabanuka mu rwo buzi tuvuga ko utari bwinshi muri leta cyane cyane
yego cyane by'ukuri munampamagaye ejo twereko turatanga icigwa je wivyo mvuga ko nize ni bijanye na ubutunzi ekonomi burya twebwe iyo umuntu avuga ngo turi mu mashyirahamwe nk'aya sa mashyirahamwe umuntu aba ari ngahanye ngo avuge mugabo biba ari ngahanye ngo nawe utore cyanke unaterere murabona nk'ubunye turi mu kintu bita ngo ni leta nkozi kandi mvyeyi ejo twebwe nk'ubunye fate nk'ubunye jewe ndi muri make make irimo abantu ni benshi cyane reka mfate abajeni jana mvuge ni muri komine cyangwa muri iyi ntara mfate ni nova nayo nk'abajene cumi hanyuma ugacuvuga uti mwebwe shinga iyi resitora shinga ahantu mwodandaza ari isabune cyanke ubufu cyanke ari tomati ugacuvuga uti aba bajene ijana mwebwe rero buri kwezi umujene umwe wese azokwa amatanga nka dimire ucufata ro abo bantu ijana abonye ni abize abarangije kuko barakomeye bari n'amaboko barafise inkomezi bari ku mitumba arashobora no kuvuga ati ngira ndime amashu itomati imyumbati ibiraya umuceri ugacufata iyo dimire abantu ijana buri mwaka ugacufata na fwa duze ni imiliyoni ijana na mirongo ibiri sivyo ugacufata rero izo miliyoni ugacu zigwiza imyaka indwi nukuvuga yuko iyi manda y'iyi myaka indwi izohera abajeni ijana bari muri make banafise omwe akabanke kabo kandi abonye ijana ashobora ko yotanga akazi abandi amajana hatatu ane rero ukutazera inze rero biringene jewe mu mutwe wanje ku bwenge bwanje mvuga ni ukuzera inze byarahetse rero aba rero twebwe turi n'ahantu hari isi imvura ba igwa neza akayaga ni iki burya rero twebwe turi no ahantu umuntu avuga ati turatunze rero ubu rero nimba twebwe twavuze tuti tugwanye ubukene ni changement de mentalité umuntu akagenda zirikana ko agendana na kampuni ikomeye cyane kandi ko ashobora kwitunga agatungisha abandi rero uburo twebwe twanafashe umugambi mbega ko ari leta mvyeyi nkozi umunwa uronke icyurya n'umufuko wose uronke amafaranga ikashi bizova hehe ni mu nkomezi zacu kuko birateye isoni yuko umuntu yiga nkundikije abajene benshi barakomeye cyane ngahanye iwacu barafise inguvu umuntu ugasanga ari mwaca gisagara arasobetse neza arindiriye akazi nawe kandi ubyiwe nawe akagendana ubu rero twafashe umugambi ko bihinduka ubu mujene ubese akwiye kwitwa umutunzi agakora natwe ubu twoha akazi leta kuko nk'ubunye namandaba aba bari muri fomi aba bari muri za aba bagize ajya amakampuni akomeye cyane za sukamu ibi by'ikawa uburimyi ubworozi ububangaja abantu baba lisansiye bize ubu rero ukugwanya ubukene birashoboka irisifiko iyi mitwe yacu ihinduka ntabindi.
Egome Professor Lionel Remesha mwavuze ikibazo cyo gutegura urwaruka ika bakaje hamwe abubatsi bakaje hamwe bakakorana n'abanonose vyerekeye ubudandaje ariko hari ikibazo nyamukuru muri iyo migambi yose ikibazo cyo kugira umutahe ikibazo cy'umutahe urwaruka vogikemura gute turazi ko kenshi na kenshi amabanki adatanga ingurane atabintu vy'ingwati umuntu afise icyo kibazo waruka wogica ku ruhande gute
icyo niki bazo kiza cyane aho niho leta ishobora gufasha kubera kenshi amabanki iyo ari karatanga ingurane amabanki kongene bakora nuko umuntu atezwa kugwatiriza icafise hanyuma bakamuha amahera ajanye y'ico yatanze bwe nk'ubu umuntu yarahejeje nko kuriha nk'inzu cyangwa afise itongo acancane inzu cyangwa ikintu banki yobona ko ashobora kugwatiriza niko mu bisanzwe amabanki atanga ingurane ariko ku rwego rw'abakiri bato urumva bakiri ko barabirondera ibyo ntabyo baba bafise aho rero niho leta ishobora kurondera imigambi igashyiramo amafaranga igatanga amafaranga bashobora gufasha urwo rwaruka waba amadeni leta iha urwaruka hanyuma rugasubiza ari uko batera imbere cyangwa bakabaha n'imitahe amagrants amahera abonetse hanyuma urwaruka rukagerageza kwirwanaho iyo rufise umugambi mwiza mu gisate leta yoba yaratoye ko ari gisate ishaka ko kwinvestisamo nk'ubu amaleta menshi yo muri Afurika reka no mu Burundi urazi n'imigambi y'iyi banki y'iterambere ya Afurika harimo ibisate cyane cyane ibisate bitatu ariko barashyiramo ariko baratangurira hari igisate cy'uburimyi n'ubworozi icyo gisate ni igisate gikomeye cyane babona yuko no mu bitigiri bitangwa ni banki y'iterambere bivuga yuko mu myaka cumi icyo gisate gishobora kwegeranya ubuzi bushika miliyoni 41 ku rwego rwa Afurika urumva icyo ni igisate cy'uburimyi n'ubworozi ni igisate cyiza ariko hamwe n'igisate cyo gukora ibintu cy'amahinguriro ukubaka eka n'igisate cyo guhanahana amakuru telecommunication cya ICT by'ubuhinga bwa none ibyo bisate bitatu nibyo cyane cyane urazi ibanki y'iterambere ya Afurika irikira ishyira imbere cyane cyane ariko iyo ni itanguriro ni byiza cyane ko babahimiriza bagatangura bakigisha n'izo nyigisho mu mashuri bakongereza n'ubumenyi bw'abanyeshuri bakongera bakabafata no mu ntege batanguye kudandaza bakabaha amafaranga
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
yego me ni nziza ku byerekeye ikibazo cy'umutahe urwaruka naho rwarufise ivyumviro vyiza ikagwamaze kubona ibintu vyotuma rutera imbere bagatangura nka business ikibazo cy'umutahe cyane cyane mu Burundi mu kibona gute sintambamye ku rwaruka
rero murakoze cyane kandi ndashimiye na bose ingene babandanya batera numva ari ibintu byubaka rwose mu Burundi nzi ko mwarikurikiranye ngira mu minsi iheze leta nkozi mugabo nyakwigendera Petero Nkurunziza yuguye icese banki y'urwaruka Gitega ibaza ko iyo banki bayise banki bije ibaza ko ari banki y'investissement pour les jeunes ni banki izo ziraha ingurane rwaruka chombo na yoro gikeneye ko information bari ko barakora yugwaruka bashika ku 150 nibaza ko bafoma bwambere ishanje ma demantalite hanyuma bakabigisha nk'imigambi ishobora gukorwa des besoins nécessaires z'igihugu ibintu bikenewe mu gihugu ingene ukora umugambi ingene utunganya neza ukabushyira ku karatasi hanyuma ukajya rero kuri iyo banki kuko iyo banki nibaza ko yatanga ibikora umaze kumenya neza rero ngene utunganya umugambi ingene ushobora kunguka cyangwa gahomba ibiki bikenewe nibaza ko banki ariyo yose mu bisanzwe yegereye kuko mvuga banki ishaka kubashaka kunguka umugambi utomoye baraguha ingurane
icyo kibazo cy'umugambi
abirya nuko hariho banki yuguruwe y'ugwaruka iyo banki bita ngo bije nibaza ko izokorohereza ugwaruka gukora mu gihe uzoza ufise umugambi utomoye ubashe panze neza ikindi nacyo nuko muri amakoperative yandi asanzwe ahari mu Burundi nkasangwe n'ayandi hariho isanzwe hari imiliyoni 570 leta iha buri komine mu bisanzwe mu gihe urwaruka rwa rwishyize hamwe neza mu bisanzwe go benefisia nabo nyine muri ayo mahera atangwa muri komine niba dore ko buke buke habaye inyigisho nziza kayisha ubwenge bwo gwaruka nibaza ko uburyo umutahe ukoresha uzoboneka
muravuze ikibazo tuca tugaruka ko mu kanya cyo gutunganya umugambi utomoye umuntu akawushyira ku rupapuro icyo kibazo tugaruka ko turakibaza na Professor Remesha ariko imbere yaho nashaka namwe mushya nahe Emmy Pascal Nduimana mutubwire ikintu ukuntu urwaruka rwoca ku ruhande ka canke gukemura canke ubutegetsi bwo kemura ikibazo cy'umutahe urwaruka rurukene kugira ngo gutangure kwikorera utwa
ego cyane burya byari byaraheze kuko bari bana babwira ati nibakora umugambi utomoye bari hamwe baravuze yuko kubarongozi bacu bati nimwegera igibanke y'ugwaruka canke n'aya mabanke asanzwe baravuze neza yuko abajene bari hamwe barenga 100 bakagira umugambi utomoye ari ibintu by'amategeko bakabyemererwa ngira ngo nk'uko mwese mumuzi ngene imigambi inatunganywa babicishije nko kwa noteri hanyuma kandi akaba ari ishyirahamwe cyangwa ari kampani izwi n'amategeko barabikemuye cyane baramaze no gutangaza bati abo bantu barazoronka ati agataye ko kuzokwiteza imbere aba batunze bose aya n'amahera ava muri twebwe abantu ni ya makori ni ya matagisi acaja mwaya mabanki hama akazohemba aba bakozi rero kenshi ni no kumenya yuko burya ushaka gutera imbere niwo kwishyiramo ingurane niwo kwishyiramo banki bishyiramo kurondera amahera hanyuma hakaba ukuyaziganya kuko kenshi bamusanga muravuga ati iyi ni proje ikomeye tusaba nk'ama miliyoni janana ivyo navyo urumva biba ari bintu donc bikomeye cyane kandi turatera kamo leta nukura abajene bari hamwe bakadodora bati n'umugambi uzwi terera twebwe turasaba amabanki ko yodushigikira
ego me mushena he yonera remesha jadonziza yashikirije icyimbyo gikomeye cyane rwose imbere y'ukugwaruka rutangura ibikorwa byo kwikubwiza itunga cyane kwiteza imbere ari nk'utuze nka ibintu byose bya entrepreneuriat yavuze icyimbyo cyane gikomeye cyane rwose cyo kugira umugambi urashe wanditse ikintu mu hanura nk'ugwaruka cyane ika abagwiza tunga bose umuntu wese wagomba kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi hari nk'ibyo bita mu cyongereza nk'uko muwizi SWOT analysis murashaka kutubwira impanuro mwaha umuntu wese cyane cyane mu gwaruka iyo bashaka gutanguza nka business yiwe akikorera utwiwe mwihweje iyo mugambi tuvuze mu kanya gaheze
ego nibyo cyane ni byiza cyane umuntu yanditse ibyo yifuza Uko wabivuze y'umuntu ashaka nko gutangura kudandaza yatangiye kugira ico cyumviro ni byiza abanje akandika neza icyumviro yifuza kugira kandi akandika akagira na business model akagira n'umuderi ukungene azogira iyo business ukungene ashobora kuyitangura n'ukungene azorondera kugerageza abamufasha ikindi nacyo gikomeye ni uko umuntu akwiye kubanza akaraba nuko bavuze bya SWOT analysis S ni strength hanyuma ubukomezi umuntu arabanza akaraba ubukomezi afise tuvuga ari nk'umuntu afise azi nk'imyuga
mushobora kuba ari nk'ubukomezi cyangwa n'ubuhinga bwiwe afise
iyo aba ari ubuhinga ubukomezi cyangwa ubuhinga tuvuga afise nk'ubuhinga bwo kubaza busa ubuhinga bwo kurima se ubuhinga bwo gukoresha amakompyuta ubwo aba ari strength aba ari ubukomezi afise ikindi nacyo ariko arashobora kuba afise aho akeneye gutererwa intege
ahajegajega
akeneye tuvuye nk'umutahe ashobora kuba akeneye umutahe cyangwa akeneye abamufasha gushikira abashobora kudandaza kw'ibintu urumva opportunity naho ni aho ubona ko icyo kintu gishize mu buryo aho ushobora gukura ayo mafaranga ni ukuvuga nk'ubu nk'aba bagize umugambi wo kudandaza urashobora kudandaza mu Burundi ariko urashobora no kudandaza mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya ibyo rero ni ibintu dukwiye kwigisha n'urungwane n'urwaruka tukabigisha yuko ukudandaza urashobora no kudandaza ku bihugu bibanye ukagenda ukaraba ibihugu bibanye mugakorana neza kuko ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane kuko urashobora kuba nk'ufise nk'urudandajwe nko kudandaza mu Kirundo cyangwa Ingozi ariko ugashobora kudandaza mu Rwanda ugashobora kudandaza uri mu yingo ugashobora kudandaza i Tanzania cyangwa mu Burundi ibyo bintu ni uko ni ibintu bikomeye cyane kandi byo nafasha n'igihugu bahimirije abadandaza kudandaza hanze y'igihugu kugira amafaranga y'agaciro yinjire kubera amafaranga y'agaciro yari karinjira niko n'akazi kenshi gatangura kuboneka ikindi izindi ntambamyi threat nazo intambamyi ni uko hashobora kuba hari ingorane z'imigenderanire hagati y'ibihugu hashobora kuba amategeko ariko aho rero niho leta ishobora kuza igafasha ikorohereza abanyagihugu kugira bashobore kugira ubudandazwi bakorere hose
umunsi uyu mugambi ukomeye cyane rwose umuntu anononose neza imbere y'uko atangura business n'ibintu bikomeye cyane rwose ibyo bita mu cyongereza SWOT analysis professeur Remesha aheje kwishura ibintu bihambaye cyane rwose bijanye n'ubuhinga eka analize umuntu wese yokora imbere y'uko atangura kudandaza mbwa ikindi kintu nashaka kugaruka ko niki cyumviro mwashikirije nyine gihambaye cyo kugira ngo gutegura urwaruka kibazo cy'ubushomeri ni uko kenshi na kenshi abantu usanga bakiri mu mashuri kaminuza usanga abantu benshi bize nk'ibintu bimwe nka ekonomi cyangwa itwa cyangwa bakiga maritime ugasanga ni benshi muri ico gisata kandi hashobora kuba n'ibintu byo kwiga ibindi bintu bihambaye bishobora kuba byoronka byo gutuma uronka akazi cyane rwose arishitekture cyangwa ibindi bintu imyuga gukora imodoka ibintu nk'ivyo ikintu cokorwa munsi ya nahe jadone nziza kugira ngo iyo programme cyangwa iyo politique inonosorwe ku buryo ibitigiri by'abaja muri kaminuza bagende mu bisata bitandukanye ni nk'ikihe ivyo ni ibintu byofasha mu mugambi kugwanya ushomeri
murakoze cyane icyo kintu gihambaye bose ko yababaje kenshi kuko navuze changement de mentalité irakenewe rwose ko uravye kera abantu benshi biga ngo bigishe ubajije abantu i Burundi benshi bari mu ishuri usanga ngo bari muri droit ngo ariko ari za droit ngo azomujije mpango ariko bari ga lettre ngo azokore ngo kuri radio iyo bintu nibaza ko bitegerezwa guhinduka tukagerageza abantu bakiga ari siyanse kugira ngo umuntu aziyongere akazi azirondera akazi yaproshe banki runaka muhe mutahe nawe yumunganye iyo nk'ibintu umuntu ashobora gukorera n'amaboko
emi Pascal Nduwimana programme cyangwa politique itomoye yo irasanzwe hari mu vyerekeye ushikanje ujejwe indero n'inyigisho ikintu ugaruka gwo kumva kuva mu ntango rukiri rukija muri kaminuza ni hiki kuvyereke cyane cyane ibintu ushobora kwiga ugasanga uronsa akazi atari mu Burundi gusa ariko ushobora kuronka akazi no mu bindi bihugu nkuko twabivuze ibintu byo kugira kwiga ibintu bitandukanye wiheje uzi ukuntu uboneka n'ibintu mu ushobora kubona ko byo gira kamaro mu kwereke mu vyerekeye kugwanya ushomeri mu Burundi
uyu nye arangije ibi bintu byuko kera bazahumva ngo reka ngende kwiga droit bera ugasanga umwana banamubwiye ngo nagende igihe cy'ibijanye n'amategeko kumvure azo hashe abantu biwabo bibazo by'amatongo cyangwa ibindi ni ibintu rero ingene iyi leta yacu yarasubiyemo iravuga ati bino bintu twebwe badupakiramo ibintu byinshi ugasanga umunyeshuri yikoreye ekonomi yikoreye geography histoire igifaransa icyongereza ikirundi ni ibintu byinshi umuntu ugasanga umutwe wiwe dimwe yarafutanye rero niho rero bo babuze batubuse tufasi rero ni haba amashuri y'imyuga rero ugasanga abantu arafuta ikintu cyane jewe nkunda tubonye ibigezweho ati ni ibintu bya science donc nkubunye hariho nk'amatomati menshi cyane mbega nk'uwo kwiga ibyo bintu hama akazihingura ugasanga turazishoye hanze hariho inanasi nyinshi hariho ibitoke ino byinshi maramasenge ibiki ibintu byumwe hamwe n'ibyonye byo kuvumbura umuntu agatanga akazi rero twebwe twarashimiye na guverinema kuko yakibona kuko izuha bigwiza abantu bize rwose mugabo bagasohoka bari zero none ati nimugire imyuga yanyu ubu rero turakwiriye no kutahura yuko abanyeshuri biga ni benshi cyane kandi turi benshi cyane ariko ubu rero ukwiriye kwiga uvuga uti jewe ngira nike iki kintu uyu mwuga uzonteza imbere kandi ati nanje nkiha akazi kandi nkatanga akazi no kubandi ubu ni abantu rero ubu bari reka rero no kuri iki kiganiro kirangyohe cyane kandi bano bantu barantetsagiye cyane ni kiganiro kirimo ubwenge cyane aho jewe mbere ndi kumvuga nti none bano bantu icyo baduhase la première fois je numva abantu bari hanze batomoye nkabo je vraiment birantetsereje murakoze
Et professeur Lionel Remesha mu gusozera kiganiro twavuze ibintu byinshi cyane rwose ugaruka gukora kugira ngo mukurindira ko leta irufasha guhungunganya ikaruhabwa nyigisho twavuze akamaro ko kumenya urundi rurimi nk'icyongereza iruhande y'igifaransa babazi twavuze ukuntu imigambi iyo yari yose umuntu yifuje kurangura ubanza akayiga neza kugira ngo agende injire muri uyu mugambi afise ibintu bitomoye kugira ngo ari urudandazwa atanguye ari business atanguye izigende neza impanuro muri rusange mwoha urwaruka cyane cyane rurangije amashuri ni nkize
impanuro noha urwaruka rurangije amashuri ni cyane cyane kwama biyumvira iyo babona kazoza kabo ho mu myaka itanu cyangwa icumi iri imbere icyo kintu ni ikigo cyama gikomeye mu muntu ahari hose n'abatari n'urwaruka yama yitegurira kazoza avuga mu myaka itanu mu myaka cumi nzoba ngeze hehe muri icyo gihe rero aho bica bifasha ni uko urumva umuntu ntashobora gushobora ibintu byose ari wenyine nicyo gituma nk'ibintu ubonye utabishoboye urashobora kubaza n'abandi ukabaza n'abandi ugasangirira n'abandi ugasangiza abandi ibyo wifuza ukababaza nabo n'ibyo bifuza ukaraba abo mushobora kuja hamwe kugira muterere imbere hamwe nicyo gituma nk'ubu umuntu ntashobora kwiga ibintu byose ariko ibyo utaronse mw'inyigisho urashobora kuja hamwe n'uwaronse mw'inzo nyigisho hanyuma ugatera imbere urumva ari nk'umuntu yize ibintu by'imyuga canke asanzwe yikorera imyuga kenshi arashobora kugira ikibazo cy'amategeko arashobora kuja hamwe rero n'uwize iby'amategeko canke akaja hamwe n'abagira abadandaza iby'amategeko bakakorana hanyuma akabafasha kumwe n'amategeko bashobora gukora akazi neza mu mategeko icyo kintu rero ni ikintu gikomeye ni uko abantu bo kwama bari urunani bo kwama cyane cyane urwaruka baje hamwe bagira urunani batsimbataze amahoro kuko cyane cyane amahoro arafasha muri ibi byose turiho turavuga amahoro niyo atuma haza nurudanda zwa ni yatuma nubuzibubo nika
nawe mushwe na he mi Pascal Ndwimana ni impanuro canke ivyumviro moterera ugaruka gwarusi mwambe kwiteza imbere mukurindira ko ubuzi buboneka ni ngaka impanuro ni hije
impanuro ni impanuro twebwe umuntu yamaliko atera kama avuga ati gwaruka nyabuna ati ntimwakira kazi ahubwo namwe cyahamwe ni mwingungane kuko turafise ubwenge hanyuma kandi natwe turabe ko kohakaza banze abyo kuri twebwe turabatera kama ntaba ari kariga uyo muntu ngo ari karaminuza ari karagira gute azarindire ngo leta izompakazi oya ubu byaraheze ubu ni wirikuzirikana ko nawe wirika ngo uzotange akazi rero ni mpanuro hanyuma kandi ashaka no gusozera ni mu nkundire mwebwe ndabashimira ubwanyu kwaba batumire beza ni kiganiro kinjoheye cyane hatari mu bijya bintu by'imigambwe byo kujyana n'iki ugwaruka twebwe turakeneye abantu nkaba bize ibintu byo kuduteza imbere ukungene atanjyane zoba aba bagabo aba batumire aba bantu barampezagiye cyane murakoze
gushima namwe mushya ntahe jadoni nziza mwebwiye musa n'abarugaruka eka rwajije ukiye cyane ivyerekeye kubizitunga cyangwa kwiteza imbere aho muri mu gihugu cya Afurika y'Epfo impanuro muha bagenzi banyu urugaruka ni nkize
ego murakoze cyane nanjye numva ikiganiro kindyoheye kimeze neza rwose nanjye impanuro noterera mu rwaruka rwacu rw'u Burundi rwagiye ruhungabana rwose cya mbere ni uguteramira amahoro teramira amahoro hanyuma bajye mbagiye muzanye esprit ya patriotique dukunde igihugu cyacu dukunde umugabane wacu wa Afurika ibyo urukara byose twumve ko tuko turabikorera kazoza kacu ku Burundi bwacu ku mugabane wacu nino kwita Burundi enthusiaste u afro enthusiaste ugwaruka rukunda igihugu cyabo ugwaruka rukunda umugabane wabo ntitubandanye tujabuka ngo tugiye tuva mu mazi ya Mediterane ngo tugiye kubonera ibisumba ahubwo natwe tubyikorere aho turi tubirage abana bacu n'abandi bazodukomokaho nibaza iki nacyo nashaka kuvuga ni uko abantu nyakamwe nyagimwe urwaruka ruje hamwe wirya imyuga wirya siyanse rufatane mu nda rugire vision kuko rushaka gushyika ko ube disipuline hanyuma ukore ibyo bira mu hadiweke rugire ingufu zo gukora hanyuma kujya twayivuze hejuru ibindi nabyo ingene bashobora gutunganya imigambi n'ibiki bakura amaboko mu muzu tureke kuba tuyerera hanze akarero ntutanga nko mu rumonge ari ugwaruka usanga ubesha ababyeyi babo ukadandaza amaparisera ugasanga ngo bagiye South Africa ngo bagiye ibintu nk'ibyo bihere ibintu nk'ibyo bihere nyine ko kazoza kacu kari ngaho mu Burundi turafise ibyo dukeneye byose Imana yaraduhezagiye duhapima nubwo shanje made kimya ari mugabo twebwe ntidusinzikaye n'ibindi bihugu dufise ikirere kimeze neza gifite amazi meza dufite atu zose zagira ngo ugwaruka rw'i Burundi iteze imbere rutere imbere ruve muri ibintu by'indyane nyuma y'abanyepolitike muteramire amahoro umutekano vision hano rukura amaboko mu muzu kurwe n'ibyo noterera
jadoni nziza murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'amerika emi Pascal Ndwimana ndabashimiye namwe ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi ry'amerika Professeur Lionel Remesha mwakoze cyane rwose ku mpanuro n'ivyumviro vyiza mwatanze mwese murakoze mugire amahoro aho muri hose
murakoze cyane Frederic
murakoze cyane kwa mwadutumiye
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cyo munsi cyari kiriko kivuga cyane cyane ku migambi yo gufasha urwaruka kurwanya ubukene n'ubushomeri mwakoze mugire amahoro mugoroba mwiza mwese
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.